Imumva ni radijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabaramukije nshuti mwese muri kumwe natwe mu biganiro byo kuri uyu munsi tubandanya tubashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikwirakwira ry'ikiza cy'umugera wa corona. Turabahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cyo kuri uyu munsi mugiye gushyikirizwa nanje Aloyse Bigirimana. Abimukira b'Abarundi baba muri leta ya Minnesota aha muri Amerika barateye ubwoba n'imigumuko irutavana ko ishobora no kubahitana.
Ubu nabo baracyanganyikiwe icyo dukoze umwe wese ariko asenga Imana yiwe kuko polisi yihamagaye ibiza nabo bababonye barahunga kuko urabizi ufise igikira umuriro nawe dufise turirira no gusenga Imana muri rusange.
Uyu ni Alphonsine Niyonkuru ni umurundikazi aba muri leta ya Minnesota aheruka kwicirwa umwirabure. Papa Francisco arongoye Ekleziya Katolika amesha ko atewe impungenge n'ibibera muri Amerika. Ayo n'andi makuru ni mu kanya bugume ku maradiyo yanyu. Duhere kino kiganiro iwanyu mu ntara mu yavugwa hirya no hino ku isi. Ahano muri Amerika imyiyerekano yabandanije kuri wa kabiri mu bisagara nka byose bagaragaza umubabaro hamwe n'agashavu inyuma y'urupfu rw'umwirabure George Floyd yafiriye mu minwe y'igipolisi. Iyo myiyerekano yarabaye n'inyuma y'amasaha yari yarashinzwe ko abanyagihugu boba bavuye mu mabarabara yashyizweho mu bisagara bikomakomeye nka New York, Los Angeles hamwe n'ahandi. Muri leta ya Minnesota ahiciwe George Floyd, uramatari waho Tim Walz yatangaje ejo kuwa kabiri ko leta yatanguje amatohoza ku gipolisi cyayo agamije kumenya ko iyo ngendo y'ivangura y'urukoba ikorwa n'igipolisi ari umugera wakiranze igihe kirekire. Mu makungu naho umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yatangaje ko ababajwe no kubona ubugizi bwa nabi bubera mu mabarabara y'i New York ahasanzwe hari icyicaro cy'ishyirahamwe arongoye ONU. Papa Francisco umwungere wa Ekleziya Katolika yashikirije kuri wa gatatu impungenge ziwe ku cyo yise uruhagarara ruteye ubwoba ruri ko rubera muri Amerika, amenyesha ko badashobora kwihanganira ivangura ry'urukoba hamwe n'ikumira iryo ari ryo ryose uko ryoba rimeze. Umushikiranganji wa mbere wa Australia Scott Morrison asaba ko haba amatohoza ku bamenyeshamakuru babiri b'ico gihugu bakubaguwe bariko barakurikirana iyo myiyerekano hano i Washington DC ku munsi wa mbere. Nayo Perezida Donald Trump yashikirije ko ari ku ruhande rw'abagira imyiyerekano mu mahoro mu gihe wenyine ubwiwe yama yashikirije ubutumwa ku rubuga Twitter ku ikoreshwa ry'ingufu za gisirikare kugira hagarukanwe amahoro n'umutekano mu gihugu. Ejo ku munsi wa kabiri uwo bazohiganwa mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kumwe Joe Biden umudemokrate yaraneguye ibyo bishikirizwa na Trump avuga ko we igihe azotorwa atazobiba ubwoba hamwe n'ivangura. Nawe George Bush yigeze kurongora Amerika yavuze ko agateka kabirabure kamigaho nyangwa aha muri Amerika ariko kwatana kimwe cigeze gikorwa n'inzego z'igihugu zibijejwe. Incamake y'andi makuru yo ku isi twumvirize Fidel Niyongabo.
Ndakuramukije Aloyse namwe nshuti mudoteze amatwi. Amakuru yo hirya no hino karere k'Iburaya abajejwe ibiganiro b'igihugu cy'Ubwongereza mu muryango w'umwe bw'Uburayi baratangiye ku munsi wa kabiri inshuro ya kane y'ibiganiro by'inyuma y'uko Ubwongereza buvuye icese muri uwo muryango. Mara nta ruhande na rumwe rwiteze ko hari intambwe ziboneka zoshikwa ko muri iyi ndwi. Inyuma y'uko ivyo biganiro biriko biba hakoreshejwe ubuhinga bwa video birangiye umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson n'umutegetsi mukuru w'umuryango w'umwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen bazobonana kugira bafata ingingo ku kugene bo bibandanye. Aracari ibintu bitari bike izo mpande zibiri zidahuriye ko ku kugene ibiganiro vyogenda niyo amasezerano atashikwa ko hagati izo mpande zombi ku itariki 31 y'ukwezi kw'12. Abahinga bavuga ko ivyo bizohungabanya bikomeye imirimo y'ubudandaji yari isanzwe igiramiwe n'ikiza cy'umugera wa corona. Nta numwe yari yiteze ico kiza igihe Ubwongereza bwahitamwo kuva mu muryango w'umwe bw'Uburayi mu mwaka w'2016. tuve mu karere kiburaya tuze muri Afrika agiye guca Sudani carahije ku munsi wa kabiri umushikiranganje mushasha jeru kwivuna bansi major general Yasin Ibrahim Yasin ivyo bikozwe amezi abiri nyuma yo kuwahoze ajejwe amabanga general Gama Al-Din Omar afuye yahitanywe n'umutima mu gihe guca Sudani yo mu manuko mu kwezi kwa gatatu ivyo bibaye mu gihe ari cuka kibi hagati ya Sudani na Ethiopia major general Yasin Ibrahim Yasin ari yafasha karuhuko ko muzabukuru umushikiranganje wa mbere wa Sudani Dani Abdalla Hamdok n'umucamanza mukuru w'igihugu Neamat Abdullah bari mu birori byo kurahira kwiwe byabereye ku ngwa mukuru Khartoum Yasin yabwiye abamenyesha makuru inyuma y'ibirori byo kurahira ko azoshigikira leta ya Hamdok kandi ko azokora adahengeshanya kugira abashike ku migambi y'ikiringo cha leta afata kibanza naho muri Uganda Yoweri Museveni yatangaje ku munsi wa mbere kw'igihugu ciwe kizotakaza muri ya ridi n'imiliyoni 600 y'amadolari ku mwaka y'amafaranga cha bakironga avuye mu gisata c'ingenzi ivyo bizoba bitewe n'uko ingenzi zitakiza mu gihugu kubera ingaruka zikiza cumugera wa corona gisata c'ingenzi ni kimwe mu bisata bikomeye cyane by'ubutunzi bw'igihugu muri Ethiopia bajejwe gukingira inyamaswa batangaje ko inzovu zitandatu zishwe ku munsi umwe mu ndwi heze n'abahiga inyamaswa batabifitiye uruhusha batangaza ko aricyo gitigiri kinini cyane cizo nyamaswa zishwe ku munsi umwe mu mateka z'igihugu zo nyamaswa zishwe igihe zari zivuye muri parke y'igihugu ya Mago National Park kugira zivune umusasi
urakoze kugera kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu iyi ni radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kinyoni n'ikinyarwanda mu Rwanda muyumvira kuri FM ijana na n'ibice bitatu mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 metero 31 na metero 41
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru mu karere abadiplomasi mati babiri babirigi bakorera mu Rwanda baherutse guhamagarwa n'igihugu cyabo kuberako bakoresheje umuhango wo kwibuka abasirikare babirigi baguye mu Rwanda mu gihe cya genocide imbere y'itariki yemewe na leta y'u Rwanda yo kunamira abayiguyemo inkuru irambuye tuyibaze Veniste Nshimiyimana
inkuru irebana n'abadiplomate b'ababirigi Xavier Foulebout umujyanama wa mbere na lieutenant colonel BM Cedric Bidier ushinzwe ibikorwa bya gisirikare yakizwe ahagaragara kuri wa mbere n'ikinyamakuru Le Soir cyandikirwa mu Bubiligi umunyamakuru wacyo Colette Brackman ni we byanditse yabisobanuriye ijwi rya Amerika
kuva ku itariki ya gatandatu cyangwa iya karindwi bahise bamenyeshwa n'u Rwanda ko bakwiye gusubira iwabo ariko ntibyashobotse kubera gahunda yaguma mu rugo ku buryo bashoboye kuhava kwa gatandatu ishize
Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi uyu munsi yahuye n'abanyamakuru nk'uko ibikora buri cyumweru abanyamakuru batatu babajije umuvugizi wa minisiteri uko bari abadiplomate bavuye mu Rwanda ariko ntiyabasubiza ndetse n'ijwi rya Amerika ryavuganye n'umwe mu bavugizi Arnaud Gérard ariko yanga kugira icyo dutangariza atubwira ko azadusubiza mu mpera z'iki cyumweru ku ruhande rw'u Rwanda itangazo ryashyizwe ahagaragara na minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga riravuga ko bari abadiplomate bahamagajwe n'igihugu cyabo nyuma yo gukoresha igikorwa cyo kwibuka abasirikare b'Ababiligi baguye mu Rwanda muri 1994 mbere y'itariki yemewe na leta y'u Rwanda kandi batabimenyesheje Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga twumve Colette Brackman
ubusanzwe kwibuka Ababiligi bikorwa ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane muri iyo mihango amabendera arubutswa ndetse n'abategetsi b'u Rwanda bakabyitabira ariko uyu mwaka babishyize ku itariki ya 6 itariki ikurura impaka zitemerwa na leta y'u Rwanda
itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda rivuga ko nyuma y'uwo muhango leta y'u Rwanda yagaragaje ko itabyishimiye, leta y'Ububiligi ifata icyemezo cyo kubahamagaza. Ariko umunyamakuru Colette Brackman avuga ko hashobora kuba hari izindi mpamvu zatumye Lieutenant Colonel BM Cedric Bilier wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare asubizwa mu gihugu cye.
La nervosité de Kigali, peut-être, mais c'est une hypothèse, par la prochaine publication d'un rapport de l'ONU.
Il y a mis quoi à Kigali, yabiterwa y a ahanini nibyo ntekereza n'itangazwa ritegerejwe rya raporo ya ONU izerekana ko ingabo z'u Rwanda zagiye muri Congo mu mezi ashize, aho zambara imyambaro y'ingabo za Congo cyangwa se ziri mu bikorwa bya gisirikare bidasanzwe zigahiga abarwanyi b'umutwe wa FDL. Ku bwanjye ni raporo iteye impungenge i Kigali, ku buryo hakwiye kwibazwa niba uriya mudiplomate ushinzwe ibikorwa bya gisirikare ataragize uruhare mu gutanga amakuru yakoreshejwe muri iyo raporo, kandi rero byaba bijyanye n'akazi ashinzwe akaba rero yatanze amakuru.
Ibi Colette Brackman atekereza yanadutangarije ntaho bigaragara mu itangazo twahawe na leta y'u Rwanda. Mbere y'uko dutangaza iyi nkuru, twagerageje kuvugisha umuyobozi mukuru ushinzwe Uburayi, Amerika n'imiryango mpuzamahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Ambasaderi Guillaume Kavaruganda, ntiyitaba telefoni yacu. Iyo ijwi rya Amerika ribasha kumubona, twari kumubaza niba ibyo Colette Brackman akeka ko ariyo yaba ariyo ntandaro yo gusezera abadiplomate b'Ababiligi byaba bifite ishingiro. Veniste Nshimimana, ijwi rya Amerika, Londres.
Leta ya Tanzania itangaza ko ata mpunzi y'umurundi izokongera kwakira, igabisha ko igiye ahubwo kubandanya ihungura n'abasigaye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. James Jovin niwe adushikiriza iyi nkuru.
Umurongozi mukuru w'intara ya Kigoma, Bwana Emmanuel Maganga, niwe yavuze iyo ngingo irimo gufatwa n'igihugu cya Tanzania, aho yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku mugwa mukuru w'iyo ntara ku mugoroba wa kuri uyu wa mbere. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru, hanini ariko avuga ibijyanye no kwirinda umugera corona, hama aca asozera kuri iyo ngingo yo kutazokwakira impunzi zishasha. Bwana Maganga yavuze yuko igihugu cya Tanzania kitokwemera kwakira impunzi buruko amatora abaye mu Burundi, ngo hari bamwe mu banyagihugu guhunga ari igikorwa cyabo. Habe amahoro, ntihabe amahoro, bo ni guhunga gusa.
Iko hulka ya watu kutegeshea kwamba uchaguzi wote utakaofanyika kwa matokeo yote lazima wakimbilie Tanzania.
Hari abantu bafite ingeso yo guhunga uruko amatora abaye mu Burundi, abe meza abe mabi, bo ni guhungira mu gihugu cya Tanzania gusa. Njere kandi babwire kandi ndazi yuko banyumva kuri inshuro apana, kubera igihugu cyabo bamaze amatora n'amahoro. Ubwo rero bicare bubake igihugu cyabo, kandi nibyatungana neza tuzoganira n'amashyirahamwe araba impunzi kugira duhungure n'abasigaye mu nkambi bose.
Turi wakaye kwenye nchi yao, waijenge nchi yao, ili hali ikiendelea hivi ilivyo na hawa waliopo kwetu, nao kwa utaratibu ambao tumekubaliana na mashirika ya Umoja wa Mataifa na sisi nchi zetu mbili, tutaendelea kuwarudisha.
Zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta zo zivuga yuko ata muntu yohunga atakimuhunganye, kubw'iyo mpamvu zisaba leta ya Tanzania kubahiriza amategeko araba impunzi, ahubwo ibandanye kubafasha kugeza aho bazobona yuko icyo bahunze cyaheze babone kujya kubaka igihugu cyabo.
Turimo turasaba leta ya Tanzania na yuwe niko yodufasha ntiduhungure ku ngufu, kuko uri murasubira iyo wavuye icyo wahunze wumva mu mutwe wawe kitarahera, ni ngorane. No kuvuga mu gihe bodufasha bakaturonderera amahoro tugataha mu mahoro, twebwe n'ukuri byo bishimwe ku Mana ati mugabo ubu n'ukuri nta mutekano dufise mu mutima, kuko umukuru w'igihugu bavuze yatowe, bakavuga ko yatowe mu busuma. No kuvuga rero twebwe n'ubu imitima yasubiye guhagarara, kubera ntitubona iyo turimo turaje, kuko bonyene batowe n'abatoye turumva ko harimo bitarimo biragenda neza
mugakubera turabye abategetsi barimo ratowe amatora wakabigize yose bakomeza bayonona tukaje tubura icyo twavuta n'icyo tworeka none cyo saba UN na leta ya Tanzania modufata neza kuko twebwe nabonenye babibona ko birimo ibintu by'amafuti nyene bitabimeze neza none rero je n'icyo nasaba ko UN iyo dufa yo byadufashe kabira turindiriye habazobona amahoro abonetse neza gose nyene niyo nyene niyo bazaza kutubwira ati amahoro yabonetse burundi ni mutahe
twahoze tubabaye UN na Tanzania iratwakira maze kutwakira twarayisabye yuko yobanzika turindira twarindira amatora natora twarayarindiriye ariko naho twarayarindiriye turabona yuko ayo matora atagenze neza ntiyadushimishije we dusaba yuko n'ubundi bakomeza kudufasha nka kujya batwakiriye
ni ukuvuga rero bimaze kugenda uko twararindiriye ikibazo kijyanye n'amatora amatora yarabaye amatora amaze kuba twebwe nk'impunzi twebwe ntitwagiye gutora mugabo twasaba yuko abariyo igikorwa barimo barakora barimo baragikorera twebwe ni ukuvuga rero mu gihe byogenda neza mutware barimo aratwara akadutwarira neza twashika akazotwakira neza mugabo ibyo bintu twumva by'ubunenge babanje kubikuraho tukamenya yuko byavuyeho atangorane atawanja wangura twese turabarundi twese twoserine aha rero n'ukuri mudufashe yubone na leta ya Tanzania mudufashe kugira twebwe mube muraturabira ibyacu mudufashe mudufashe mubamukoze
ubitigira ibitangana se mu gihugu cya Tanzania asigaye mu impunzi z'abarundi zirenga gato 260 igikorwa cyo guhungura biyandikishije ku bushake bwabo cyarahagaritswe muri iyi minsi Burundi buri mu gikorwa cy'amatora hatagize igihinduka cyo gikorwa cyo guhungura impunzi kizobandanya iby'amatora bimaze gutungana neza kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,375, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Muri Leta Zunze za Amerika hashize indwi umwirabure George Floyd yitabye Imana. Abanyagihugu barabandanya imyiyerekano mu gihugu hose batitaye no ku mategeko y'umukwabu. Thomas Kamirindi aratubwira ingene byifashe.
Nkuko ibitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuranye bibivuga nka televiziyo CNN, abayobozi b'imijyi byibura 40 yo mu gihugu hose harimo n'umurwa mukuru w'igihugu Washington DC bashyizeho amategeko y'umukwabu abuza abantu gusohoka mu ngo zabo guhera ku mugoroba kugera mu gitondo. Nyamara ntibyabujije abaturage gukomeza imyigaragambyo hirya no hino mu ijoro ryakeye ku munsi wa 7 wikurikiranyije. Nko mu mujyi wa New York, imyigaragambyo yaranzwe no kumenagura amazu no gusahura. Abantu 100 bamaze gutabwa muri yombi mu gihugu hose, abapolisi benshi barakomeretse mu mijyi itandukanye, barimo 4 bakomerekejwe n'amasasu mu mujyi wa St. Louis muri leta ya Missouri mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu. Imyigaragambyo yakoze no ku banyamakuru barimo bayikoraho akazi kabo. Umuryango uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru CPJ ufite icyicaro gikuru mu mujyi wa New York uvuga ko byibura 150 bahohotewe na polisi, barimo abakubiswe, abakomeretse n'abambitswe amapingu barafungwa amasaha make, nyamara bababerekanye neza ko ari abanyamakuru ko rero batari mu myigaragambyo. Umuryango CPJ wemeza ko ari ubwa mbere mu mateka bibaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wamaganiye kure guhonyanga no guhonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru, imwe mu nkingi z'itegeko nshinga rya Amerika. Urasaba inzego z'ubutegetsi bw'ibanze korohereza abanyamakuru gukora akazi kabo muri ibi bihe by'amategeko y'umukwabo muri leta zabo. Amahanga nayo ntarebera gusa. Minisitiri w'intebe wa Australia Scott Morrison yategetse ambasade y'igihugu cye y'i Washington DC gukora anketi ku ihohoterwa ry'abanyamakuru babiri bafite ubwenegihugu bwa Australia polisi yakubitiye mu kazi kabo mu myigaragambyo yo ku ngoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche, no kureba niba batwara ikirego mu rukiko. Ubwongereza nabwo bwamaganye ihohoterwa rya polisi ya Amerika ku munyamakuru wa BBC mu myigaragambyo y'i Washington DC, aho amasaha y'umukwabu atangira saa moya y'ijoro kugera saa 12 mu gitondo. Uwarenga kuri aya mategeko yafatwa akaburanishwa, agakatirwa igihano cyo gufungwa iminsi 10 cyangwa ihazabu y'amadolari 300. Si hose ariko abashinzwe umutekano bitwara nabi. Mu mujyi wa Nashville muri leta ya Tennessee mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu, abasirikare b'iyi leta National Guards barenga 60 bashyize ingabo zabo hasi basabana n'abaturage bigaragambya mu ituze imbere y'ingoro y'inteko ishinga amategeko y'iyi leta, nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibitangaza. AP ivuga ko abantu bose hamwe bamaze kumenyekana ko baguye muri iyi myigaragambyo mu gihugu hose ari byibura 9, kandi ko abenshi muri bo ari abirabura. Abantu b'ibyamamare batandukanye mu bya muzika, sinema n'imideri bifatanyije nabo n'abaturage mu myigaragambyo hirya no hino mu gihugu. Twavuga nka Ariana Grande n'icyapa ngo Black Lives Matter, bisobanuye ngo ubuzima bw'abirabura bufite agaciro. Nick Cannon n'icyapa Justice for Floyd, ni ukuvuga ngo Floyd agomba guhabwa ubutabera. Jimmy Fox yafatanije na Tank kuririmbira imbaga indirimbo ya Sun Cook ivuga ngo A change is gonna come, bishatse kuvuga ngo impinduka igiye kuza. Emily Ratajkowski yari afite icyapa cyanditseho ngo ni musenye ubutegetsi bukandamiza rubanda. Paris Jackson, umukobwa wa Michael Jackson, yari afite icyanditseho ngo amahoro, urukundo, ubutabera. Naho umuririmbyi wa rap Machine Gun Kelly yavuze nyine muri rubanda ati guceceka n'ubufatanyacyaha n'indangururamajwi, niko yakoze. Muri ibi byose, murumuna wa George Floyd, Terence Floyd, kuri uyu wa mbere yagiye bwa mbere na mbere aho mukuru we yapfiriye ku itariki ya 25 y'ukwezi gushize, n'ikiniga cyinshi yatakambye ati nimusigeho kubomagura no kwangiza ibya rubanda ntibyangarurira umuvandimwe wanjye. Naho President Trump avuga ko abayobozi b'inzego z'ibanze bananiwe akazi kabo ko kugarura ituze n'umutekano mu mijyi na leta bategeka. Mu ijambo yari yagejeje ku gihugu, yatangaje ko yiteguye kohereza ingabo z'igihugu kwigarurira imijyi. Ubwo kandi yahise afata iya mbere yohereza abasirikare bagera kuri 250 baraye bageze i Washington DC gufasha polisi na National Guard kubungabunga umutekano mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Meya wa Washington DC Muriel Bowser yatangaje ko ijambo rya President Trump n'icyemezo bye biteye agahinda. Ati ingabo z'igihugu ntizikwiye koherezwa mu mihanda guhangana n'abaturage. Ba guverineri ba leta zitandukanye nabo bamaganye igitekerezo cya Perezida Trump, bavuga ko nta mwanya ingabo z'igihugu zifite mu bikorwa byo kubungabunga umutekano imbere mu gihugu. Bemeza ko bihagije na polisi n'igisirikari cya leta zabo National Guard, byibura leta 23 kuri 50 zigize igihugu n'umurwa mukuru Washington DC bategetse National Guards zabo gufasha polisi kubungabunga no kugarura umutekano.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika, mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves, ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo, mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300,320, kilohertz 15,600,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633, mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Urupfu rw'umwirabure George Floyd rubandanya kuba intandaro y'impagarara mu bice bitandukanye bya Amerika. Muri leta ya Minnesota ahatanguriye izo mvururu, abantu bahangayikishijwe n'uko inzego z'umutekano zisa n'izananiwe. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaraganiriye n'umwe mu Barundi baba muri iyo leta. Alphonsine Niyonkuru aba hafi yaho George Floyd yaguye.
Muri Minneapolis no vyita bimwe bavuga mu Kirundi ngo vyarabose biranuka, bimeze nabi cyane, kuko nkaho tuba naho biciye uriya muntu ni nko ku minota 10 hari hatwegereye. Urumva rero muri Minneapolis aho nuye n'ahantu hari nko muri quartier commercial, hakongera hakaba ibiro byinshi bya leta. Muri rusange niho birukiye guturira, kubomora, bapomoye amabanki, batwara amafaranga, ama MTN bayatwaye ku mutwe, amahera bakaja kuyakurira iwabo. Mu nyuma baturiye ibintu, bapomoye ibintu byose, bapiye amamangazini. Ikintu baciye bakora haciye habyukamwo imigwi ibiri irashamirana y'abazungu n'abirabure, baca bashiramwo n'ibintu by'amoko bisobanurwa ngo baraje barahagwaniye cyane no kunzi wacu barahageze. Mugabo Imana yarakinze, kuko ni bibi cyane, dufise n'ubwo beje umunsi wose nta n'umwe yigeze ava mu nzu, n'umwana ntiyasohotse. Numvise ko byacureshe, mugabo ubu bungururije ahandi, biboneka ko iwacu ibyo bari bakeneye gusambura no kubomora no guturira byaraheze, bagenda bunguruza bunguruza. Muri rusange si byiza.
None nk'uko bivuze, inyubako zirugaye, ibiro ntibikora, amaduka ntariko aradandaza, hoho murashobora kuja ku maduka n'ibindi, canke ubuzima bwahagaze nk'uko bwari busanzwe bwarahagaze kubera ikiza cha coronavirus?
Murakoze cyane. Byari bisanzwe bari baravyugaye hagakora ama novuga ko ari amasoko manini manini y'ibyo kurya arimo na farmasi, nibyo byari byarasigajwe na leta. Ahasigaye hari utuntu duto duto bari batwugaye. Rero ubu siko vyagenze, abantu bose bari hanze, nta n'ukivuga corona. Corona yarahenze ubusinzi n'uko bayigwaye n'uko batayigwaye byaraducanze. Icyo bakoze, twabonye imigwi iza kubomora na yamamagaze yugagwa kera na leta, baraje barapomora na yamasoko manini basigaje barapiye ibintu byose. Ubu ibintu byose bihagaritswe n'uko nta kintu kirimo. Biro vya leta baragerageje kubomagura, ibindi baraturira, amastasiyo barabomagura baraturira. Ubu ushobora kugenda urugendo gw'isaha canke isaha n'igice urondera esansi, kuko barugaye imicungararo turimo esansi zose barazugaye, izatomboye n'iziturirwe, izasigaye bace baziburoka. Ubu niziko zirakora.
None abanyagihugu nka bamwebwe mutari muri iyo myiyerekano, musaba iki inzego z'umutekano, musaba iki intwaro muri ako karere, muri Minnesota muri rusange?
Muri Minnesota muri rusange turiko dusenga Imana, kuko nibuka ko nka hijya yejo bashamiranye bashizemo ibyo kuvuga ngo abanabirabure abanyabazungu reka turasane. Twaragerageje guhamagara polisi kuko barasira iwacu muhira, twarumva begamira inzu, twarumva amabari perdi agira shu, byari bintu biteye ubwoba. kora hamagaye polisi yarase kutwitaba batubwira ngo murakoze kubitumenyesha wundi mwanya baranga kwitaba urumva kugira ngo dusaba bajeje umutekano ubu nabo bacanganyikiwe icyo dukoze umwe wese ariko asenga imana yiwe kuko polisi yihamagaye biza nabo bababonye barahunga kuko urabizi ufisi igikira umuriro kandi aribo babibihereye biragoye nacho du nawe dufise turirira no gusenga imana muri rusangi.
Alphonsine niyo nkuru ngaho mu ntara ya Minnesota ndabashimiye cyane ku kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Cyuti mwese turi kumwe ikiganiro iwanyu mu ntara aha niho kigarukiye turabashimiye cyane kumwaduteza amatwi turanashimiye kandi mukubire ya Baro yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro kugira umunsi mwiza wari kumwe nanje Aloise Birimana.